Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miri wenje tibakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyaga 5 muri 10 na Jordani nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi amwe mu mashamwe yigenga cyo kimwe n'ibankisi yose bivuga ko u Burundi bukomeje gusubira inyuma mu vyerekeye ubutunzi turabigaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Hagataho inzego zijeje umutekano mu Rwanda zisaba abanyarwanda kudahirahira ngo baje mu Burundi. Idonido ni mukanye sasa. Nongere ndabahe ikazi inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda zihanura abanyarwanda begereye umupaka ico gihugu gihana no Burundi kutajabuka mu Burundi. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Uburasirazuba n'umuji wa Kigali General Mubaraka Muganga asanga atani impamvu abanyarwanda boja kurondera bacance mu Burundi icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu kitaratorerwa umuti. Inkuru tubaza mugenzi wacu mu Rwanda Asumtakaboye.
Kuva umubano w'u Rwanda n'u Burundi uziyemo agatotsi mu myaka itatu ishize, nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara, abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka Bugesera bari mu mirenge hano imbibi n'igihugu cy'u Burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i Burundi. General Mubaraka Muganga yarageze aho abwira abo baturage ko nibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano ibihugu byombi utifashe neza.
Nta mpamvu yo kujya hariya hafi gushakana, turabyemera kuko urukundo ndemewe n'umupaka, ariko batubwiye ko abahano Bugesera ariho ruko nyine mufite muhinira hafi mukabenguka urukundo. Navuga ko nta zina, nta bwoko, nta mupaka, ariko kubera ariko bari abavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze, natwe dufite aho twakura abageni, wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe y'ibyaha. Niyo twahera mu ntara yacu uturere turindwi harimo abageni igitero rwose, nta mpamvu yo kujya gushakira rero hirya hariya. Ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana, nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano, kubera yuko muri iyi minsi abo bantu batubereye abaturanyi babi. Namwe murabahobera cyane, birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cy'u Rwanda ahubwo mwajya kurasanira abasobu na banyokobu. Ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo. Niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abari abaturanyi kugeza igihe bazava ibuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano, kuko baza bazanwe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye.
Uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare ririga ko mu karere ka Bugesera ku mpamvu izo arizo zose. General Mubaraka Muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi, ariyo mpamvu ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa.
Uyu munsi twaje kubaburira icyo bajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe, yaba ari ugutashya inkwi zimwe muvuga ngo ihene yatarabutse. Ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo, ntabwo tuzamwihanganira. Kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo, nta n'uwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha, tuzajya kumusiga aguma aha ngaha. Tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari Kanombe. Icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku Burundi bari abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba Abanyarwanda. Uko rero mubikora mutashya mukora ibiki, nuko n'abari abaturanyi babembye bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivuga ibintu ko bari ku biro by'umujyi wa Bugesera bahashyize idarapo. Ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkumwe babiri tujye tugushidikanya suriya n'umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabembye. Oya, nuko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo.
Ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi, benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo usanga abarundi aribo bambuka.
Ntabwo nshobora kwambuka i Burundi kuko ni ahantu mbega n'abantu busa nk'aho batagira amategeko.
Uramutse ugiye i Burundi ubwo ntabwo uri umunyarwanda, ubwo uri Burundi ntiwajya i Burundi. Ubwo ni ukuvuga nk'uwo muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzangerere mu rugo, kuko akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo.
Kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu, nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba.
kujya mu gihugu cy'Burundi ugiyeyo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura abarundi ntabwo tugenderanira nabo ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya Burundi wa
hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ije mu gitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigenye perezida Nkurunziza kuza rihagarara mu matora ya bibiri na cumi na gatanu hakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu Uburundi bwagumye buvuga ko leta y'u Rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda ariko u Rwanda rukabihakana ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara leta y'u Burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i Burundi bije mu Rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage icyemezo cyo kubuza abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kije gikurikira igiherutse gufatwa na leta y'u Rwanda kibuza abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya Uganda leta ivuga ko abanyarwanda bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi yarakenuye mu Burundi naho ishiramwe initiative changement ibona ko ubukene bw'indongozi z'akarurero aco gituma abanyagihugu babandanya gusubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'iterambere n'inkuru ya Raymond Zimana akuri ijwi rya Amerika mu Bujumbura
Nkuko umugambi w'igihugu gwira kabiri ujejwe kugwanya ubukene CCLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice 60% kwijana mu Burundi bugarijwe n'ubukene ishyirahamwe initiative changement Burundi tugendere ubuntu ribona ko mu gihugu bamwe mu barongozi bakora kugira baronke inyungu zabo Saturne icyo yiremeye arongoye iryo shyirahamwe atanga karorero k'abanyuruza ibyari guteza imbere umunyagihugu
ugasanga umuntu afise amazu 12 amazu 12 baba mu gute konzi ko umuntu amucumba kimwe imidugu munane abantu bakabanga zambe harimbe babita masiya itore zibonye byose none ufise imwe zibiri izo ne zikwivuze imidugu umwe ibiri wenda kugira imidugu 5 8 10 kandi urumva nti yavuye mu kudatunganiriza umunyagihungu muhe ivyo ategerezwa kuronka
uyo arongoye initiative changement abona ko indongozi zategerezwa gushira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu
Ondi yomenya ko mu burongozi bwe ari karagira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ivyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ivyo afungura aronka ize yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura ivyo rero byofasha gutyo umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko mu byo ari karakora
Umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yemeza ko ubwo burongozi bugoyagoya mu Burundi. Anesema Mahoro avuga ko hamwe abatwara Burundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza byotuma igihugu gitera imbere.
Ari ubushobozi, ubwenge, kumenya kumviriza, kumenya kuganira, kubona kure, akabona hakwiye gushikana abo atwara, hanyuma akamenya ingene yoshikako. Kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda aca kandi ahagenda bisabikanya. Nabo bisangiye abisabikanye nabo bose ariko arabatwara niho abari kwakora murimo w'umutware mwiza umutware mwiza rero agerageza gukuza abo bari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atobariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye
mu ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme babazwa nuko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye Faustino Ndikumana arongoye parasema akabona ko hamwe ingufu zoshigwa hamwe Uburundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi.
Bega tuzobananya tukuma twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyane mu bintu byinshi. Ubwo niko byategeza kuba bimeze. Turakwiye kubita gashire. Mu byambere biduhanze turakwiye kubita gashi. Sinibaza ko ico kibanza cyo twari tubereye mu gihe twushira ingufu hamwe turavye n'ubutunzi kama Imana yaduhaye.
Ibanki isi yose mu cegeranyo yashize ahabona cerekana ko Burundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi aho cemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'Abanyamerika 300 ku mwaka mu gihe mu bindi bihugu bigize Afrika yo munsi ya Sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha yangana n'amadolari y'Abanyamerika 600 I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Haimonzimana arakenuye tuve Bujumbura duce dukubitira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cico gihugu FRDC gitangaza ko kuva gitanguye intambara yo gutuza abarwanyi ku butaka bwa Kongo mu kwezi kwa kabiri kimaze kwica abarwanyi 66 bagizwe n'abarundi ariko harimo n'abakongomani muri territoire ya Uvira. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akoreje ijwi ry'Amerika muri Kongo.
Umuvugizi w'igisirikare mu karere k'imigwano ko mu ntara kivu ya Majyepfo Kapitene Didone Kasereka yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu kuri Hotel Eden City. Mu byo yibanzeho hari intambara imaze iminsi itangijwe na FARDC ku mitwe nyeshamba z'abarundi n'abakongomani zikorera mu misozi miremire ya Uvira. Kapitene Didone Kasereka avuga yuko kuva intambara yatangira tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho, igisirikare cya Kongo kishinyeshamba 66 z'abanyamahanga n'abakongomani. Hafatwa abagwanya 30 b'abanyamahanga n'abakongomani. Gusa uyu muvugizi yirinze kutubwira umubare nyawe wa buri ruhande muri abo 66 igisirikare cya Kongo cishe. Ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC, Dieudonné Kasereka yavuze yuko batakaje abasirikare babiri hakomereka 6 abandi babiri nabo baburi gwirengero. Twagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abarundi zari zisanzwe zikorera muri Uvira ntibyadukundira. Gusa mu kwezi gushize umuyobozi w'umutwe w'inyeshamba za FNL Alois Nzabampe mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yemeje yuko ari abasirikare 5 ba FARDC yafashe mu migwano yabereye Kageregere. Muri iki kiganiro umuvugizi wa FARDC yahaye abanyamakuru yagarutse kandi no ku ntambara imaze iminsi ibera mu Minembwe no mu Rurenge. Yanyomoje amakuru avuga yuko General de Brigade Rugaye David n'abandi basirikare bakuru ba FARDC bakorana n'umutwe wa Gumino mu kugwanya umutwe w'inyeshamba za Mayimayi ndetse n'abaturage b'abafurero. Uwo muvugizi w'ingabo za Congo yemeza yuko intambara yari mu Minembwe no mu Rurenge ari amakimbirane y'amoko y'abanyamurenge, abafurero n'abanyintu, aho buri bwoko muri ayo moko bufite umutwe w'inyeshamba zibugwanirira. Kagumino na twigwaneho ibarizwa mu banyamurenge, naho biroze bishambuke na Mayimayi bibarizwa mu bafurero n'abanyintu. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara kiba Majyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanirize kuri mu gitabo canditswe na mwarimu wa kaminuza Paul Nkunzimana kwijanye n'ukuntu abanyagihugu mu karere ka Afrika biyaga binini ni ubuseruko bari babayeho imbere n'inyuma yaho kahise katanguriye kwandikwa. Ni gitabo yise Ndugure twa Mugina Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est. Ndugure twa Mugina mu bihugu yakoze ko ico gikogwa harimo Burundi, Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Mu kiganiro na mgenzi wacu Frederic Nkundikije, Professor Nkunzimana aratangura avuga icatumye yandika ico gitabo.
Icatumye nandika ico gitabo nuko niweje ibintu biba muri kaya karere na cyane cyane umuntu aravye ingorane zihaba, ubwicanyi buhaba, ugusubirana kw' abantu kwama kwabaye biguma vyisubiriza igihe cose, hanyuma bikaba kubera n'ivyigwa nyene na nize mu mashuri kaminuza mu Bufaransa, nibajije yuko nteza kuronka interano kuri izo bibazo ako karere gafise kano ku isi yose kugira ngo ibintu umuntu ashobora kubishyira ahabona akoresheje nyene ivyo vyigwa yagize yakurikiranye hanyuma kugira ngo aboneke inyishu kuri ivyo bibazo vyose, hanyuma nico nabasha gushikiriza kandi nuko muri icyo gitabo nakoresheje metode ishobora umuntu yo kwita uburyo metode ya marxisme rero ikaba yuko ari uburyo umuntu yihweza ibintu bibaho akoresheje ukuntu abantu abaho ndetse cyane bifatiye ku kazi, kuko umuntu kugira ngo ashobore kubaho ateza gukora ni ukuba yuko umuntu n'akazi nta na hamwe umuntu ashobora kubitandukanya, kandi yuko n'inzego zose zihari ibyumviro zose abantu bafise n'ibyumviro n'inzego bifise imizi mu kazi abantu bakora mu migendane bafitaniye n'abandi. Uba ikintu cya mbere bihagaze ko rero ni akazi n'imigendanire abantu bafitaniye hagati yabo kugira ngo bashobore kubaho.
Ivyo vyoba byagize ingaruka nk'akazi abantu bakora ikara n'ukuntu babayeho, kukuntu mubona nk'uko mwavyanditse mu cyo gitabo hari indyane z'amoko cyane cyane muri irya ntara.
Imbere yuko nshika kuri izo, nashaka ubwa mbere ho kubanza kwerekana ukuntu abantu bari babayeho mbere yuko haboneka izo ndyane n'izindi. Kuko umuntu araje imbere yuko abantu bigabura mu migwi, abantu babanje ubwa mbere ho kubaho basanga ibintu byose baringaniza ubuzima bwabo bwose hamwe. Hanyuma icyo nashaka gushikiriza ni uko ubwa mbere ho ako karere nize niho umuntu asanga yuko habaye ibintu byinshi abantu bo ku isi yose bakoresha muri ibihe. Nubwo yuko muri icyo gice mu mwaka imyaka umiliyoni iraheze, abo banyagihugu bo muri ako karere na cyane cyane hagati ajya mu bice bya Kenya na Ethiopia niho abantu babashoboye gukora umuriro. Umuriro rero wavuye muri bijya bice haraheze imiliyoni y'umwaka miliyoni y'imyaka, mu gihe i Buraya ho no muri Aziya uwo muriro wagiye kuboneka imyaka ibihumbi amaja atanu iheze. Hanyuma ikindi nacyo umuriro uvuga ni uko uburimyi hamwe no korora ibitungwa ivyo byagiye kuba hagati y'imyaka 2015 n'2020 imbere yuko dushikira ibi bice turi muri iki gihe. Umuntu akurikije ikirangaminsi c'Iburaya ni imyaka hagati y'imyaka 2015 n'2020 imbere yuko uwobita Yezu avuka. Urumva rero hanyuma rero ibyo wareje kumbaza rero ni uko yuko ukuntu hashoboye kuboneka ugusubiramo kw'abantu n'ibindi, ibyo rero byagiye kuba nameje kuba yuko abantu bose muri ako karere kose nize yuko babayeho bafashanya ubuzima bwose bwari buhagaze ku bikorwa byabo kandi bakagabura umwimbu nubwo abantu bose barangana kandi no mu kurenganiza ukuntu bari babayeho rero byose babikorera hamwe muri ako karere kose nize. Hanyuma rero
byagiye guhinduka gute, ibintu byahindutse gute?
Uba rero kubera yuko abantu bakorera hamwe umwimbo wagiye uriyongera cyane, hanyuma ku buryo yuko hashoboye kuboneka umusesekara, hanyuma umusesekara rero ugaca ujya mu minwe w'abantu bakeyi. Iyo nise shock premier stock historique uvuga ihindukira rya mbere ryabaye niho rero hatanguye kuboneka yuko hariho imigwi itandukanye.
Iyo migwi itandukanye ariko mu gitabo cyanyu muravuga ko iyo migwi itandukanye itari kwiye gutandukana hisunzwe amoko.
Oya, hari na gato urumva iyo hatanguye kuboneka imigwi itandukanye ni ukuba yuko hariho umugwi umwe uba ufise ubutunzi, hanyuma uwundi mugwi nawo ukaba ufise tuvuge umugwi w'abakozi. Urumva rero ivyo ntibijanye n'amoko na gatoyi kubera yuko uwo musesekara wabonetse ntuja mu moko ahubwo uja mu mugwi w'abantu bafise ubutunzi. Ubutunzi rero uja muri uwo mugwi kandi umuntu anabiravye nanoneho uje kuvaga umuntu agiye kuvanya ibintu by'amoko nari hweje ibintu byabaye nko muri Ankole mu Buganda, mu Banyamwezi muri Tanzania, mu Rwanda, mu Burundi, zahabaye Congo, mu Baluba, no mu bandi basukuma muri Tanzania, mu Masai za Kenya n'ahandi, mu Kikuyu. Uba abantu bashobora kuba ari mu bwoko bumwe bavuga n'indimi wagomba na ziri na zitatu, ariko ugasanga hariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'umugwi munini tuba yuko ukorera uwo mugwi munini ukorera abo bafise ubutunzi.
Uba rero ni nka bimwe bita mu Gifaransa classe,
voilà, nizo bita amaclasse sociale, kuvuga umugwi nizo marxisme yita imigwi amaclasse, kuvuga hariho umugwi umwe ufise ubutunzi hanyuma akaba n'uri mugwi rero ukorera uwo mugwi wa mbere. Uba rero iyo migwi rero irahari haba mu Burundi hamugwa muri icyo gihe, ariko kandi umuntu abiraje niko gushika mu kinjana cya 10 nari mu shambu kinjana cya 17 muri ka karere kose. Uba nko mu Bakongo hari imigwi ibiri mu Baruba, imigwi ibiri mu Banyarwanda, mu Barundi, mu Banyankore n'ahandi. Uba rero sinzi bijyanye n'amoko ku byo kuri hanyuma rero nico nise yuko hariho ntuzenya ibyo nise le mode de production nobiliaire, ni ukuvuga yuko haba hariho umugwi tutuje mugwi kurya umwimbu ujanye n'abo bantu bafise ayo matongo, kuko umuntu avuze le mode de production ni ukuvuga ubutunzi ku byo kuri nko muri bya bihugu by'iwacu muri aka kaye karere kose, nanoneho usanga ubutunzi bwari bugizwe n'ibitungwa tugece cyane inka, ibitungwa binini hanyuma n'amatongo ku byo kuri ayo matungo yambere yarakomeye muri icyo gihe.
Ibibazo ni byinshi turabwira kuko, ariko reka tubanze duhakanya abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika baduteze amatwi. Reka dufate Joseph, muri we neza?
Mwiri wa mahoro mu Frederic Nkundikije.
Mahoro, muri hega Joseph?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, akandi kazina twibutse?
Bigirimana Joseph.
Bigirimana, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Mfite utubazo tubiri two kumubaza. Akabazo ka mbere karagira kati, ese iyo bitegereje ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'amoko, babona imvo nyamukuru yaba ibitera ari iyihe? Ese yaba ari ukwikunda, yaba ari inda nini, yaba ari iki?
Yego.
Akabazo ka kabiri, ese iyo bitegereje babona umuti w'icyo kibazo cy'ayo macakubiri cyaba kizarangira gite? Ese babona hari uburyo buzabaho kikarangira, cyangwa bizagumya gutyo bagumye bacengacengana bitewe n'uko buri umwe umwe azaba akurura yishyira? Saba, murakoze, utubazo twanjye twaru.
Murakoze Joseph Bigirimana. Professor Paul Nkunzimana.
Ego, murakoze, ndashimiye Joseph Bigirimana ku bibazo aje gushikiriza. Ibintu byake rero amoko ndibaza ko cyane cyane ibyo yashatse kuvuga nibaza ko ari ibintu byerekeye nk'ibihugu byacu na cyane cyane u Rwanda n'u Burundi. Ubwa mbere hoho uyu muntu agiye kuvuga yanagora ukuntu nabo bitumwe abashakashatsi babikoze, kuko iyo umuntu ashatse hari igihe bakoresha ibintu bavuga ngo ni amatribu kubusanzwe usanga ari nk'umugwi w'abantu utube wamuka nko ku muntu umwe, cyangwa ugasanga bashobora kuba bafite n'igihande agateritwari barimwo. Hariho n'abandi bakoresha ngo ngwa etni ku by'ukuri kubusanzwe ni ibintu usanga bihagaze kuze ku ndimi cyangwa ku mico n'ibindi. Hariho n'abandi usanga bavuga amoko, saba bavuga se amarase, ni ukuvuga imigwi baravye ukuntu abantu basa ubitegereje. Hanyuma icyo nuvuga nace cyane muri icyo gihe ni ari uko ubushakashatsi bwakomeye muri ka karere, ubushakashatsi umuntu yovuga yuko atari na nyabwo, kubera yuko atari byo byagizwe n'umuntu yitwa Jean Yernaud, kubera yuko bararazi baritegereza basanga yuko ibintu z'amoko biragoye kuvuga etni bo bakabarundi bavuga ururimi rumwe abanyarwanda bavuga ururimi rumwe ndetse n'abandi bantu barundi bavuga ururimi rumwe imico usanga ari imwe babona yuko ibintu bya etni bigoye ibintu by'amatribu naho ugenda ugasanga biragoye ntibahuza yuko hariho yuko hoba hariho umugwi uba aha naha ufise akarere ubamwo n'ibindi hanyuma n'ibindi hari n'ibindi byinshi bisaba ubushakashatsi bwo bitari byo bavuga yuko ngo hari abantu ngo umugwi w'abantu woza wavuye hanze ngo wavuye ngo muri za Somalia za Ethiopia za Abisini abandi bavuga yuko bavuye muri Asia uba bavuga yuko yavuye ngo i Buraya bw'uburaruko n'ahandi ugasanga ibyo byose ntibifashe ariko rero uja Erno yakoze no muri Irisac mu Rwanda Kabgayi bavuga rero we niwe yazanye ibintu byo gupima agapima ukuntu bareha uko agapima tuvuge kirya bita kiryama y'abagabo rumole agapima amazuru amaso n'ibindi agapima ngo inguvu ziri mu kuboko kw'ibubamfu kugira ngo yerekane umuntu wese umeze bagapima amaraso bagapima n'ibindi ukuntu umuntu ahema n'ibindi
ivyo abantu barabyemera
umva rero cyane cyane ivyo nivyo rero cyane cyane rero abantu bace nace cyane ibihugu rutuwe baciye bafatirako bakavuga ati ngo kanaka mu bantu bareha gutya amazuru ameze gutya mole imeze gutya hano niho bafatiye ibyo rero niyo byafashe kurusha ibindi bindi ibindi byose kandi n'uno munsi no muri iki gihe rero niko ibintu bimeze kandi abantu b'abanyarwanda amoko yabo ijyanye no ku ndimi bavuga cyangwa ibyiyumviro cyangwa ibindi cyangwa ngo mu materitwari cyangwa akarere baba barimo reka habe na gatoya urumva rero yuko icyo kibazo cy'ukuri ni ikibazo kitari cyo ahubwo icyo kibazo umuntu yokirondera ahandi naho aribyo bikoreshwa mu bwicanyi n'ibindi bibi byose biba muri ibyo bihugu ikibazo cya kabiri yavuze ati none umuti w'icyo kibazo kizorangira gute
ni ikibazo kizorangira ni ikibazo abantu bazoguma bacengana
yego yavuze ati none abantu bazoguma bacengana n'ibindi kizorangira gute urumva ingorane dufise muri ibyo bihugu ni uko ubwo icyo kibazo cy'amoko kandi kitari cyo nicyo bishimikiza baba abari ku butegetsi kugira ngo babugumeko baba abarondera ubutegetsi nabo kugira ngo babujeko kugira ngo bashobore kuronka amaronko na cyane cyane ayo maronko akaba ahagaze ku nyungu z'abanyamahanga ni inyungu z'abanyamahanga kubera yuko uravye ubutunzi ubutunzi bwa birya bihugu si ubutunzi bugiriye akamaro abanyagihugu reka nta na gatoya
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nuko rero harakoze Frederic Nkundikije hamwe n'umutumire wiwe ariwe mwigisha muri kaminuza Paul Nkunzimana bariko barayaga ku gitabo yise Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est ikiganiro cyose mushobora gusura kumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no ngahaduce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwakoze inshuti bakunze kutwumviriza yamara imbere yuko duhana gahindukira tugende turatumiye mu makuru yacu tuge kwategurira kwari igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku isaha yo mu karere yakoze Fatuma Limasikala la yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Justin yadufashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzongere dusubire mu biganiro bitandukanye by'ijuru ry'Amerika aho bukera mugire umusimu ijoro ryiza aho mutwumva muherereye.